Uyu munsi amenyesha makuru atari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshye na gato muri icyo gihugu. Ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umenyekana n'umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru byigenga mu Burundi.
Mbona umengo umwuga utera usubira inyuma. Uretse yuko ari abantu umuntu ajya kurondera ko amakuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo. N'abamenyesha makuru ku bwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike y'umutekano.
Ivugwa n'umumenyesha makuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru byandika.
Uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro byo gushyikiriza amakuru aha iwacu ni ukuri mbona umengo ntibyifashe neza, kuko amakuru ntashyikirizwa neza, ntiyavugwa ibyo dukeneye kumva byose.
Kuva mu 2018 amaradiyo BBC nijwi ry'Amerika yugawe, yo ya mbere ikaba itarasubira gusambiranira mu Burundi naho iherutse gukurwa ku bihano. Uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu byerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahengamye.
Abantu bafite ubwoba ko ibyo bashyikiriza byumvirizwa kandi ibyo bashyikirizwa bishobora kubakurikirana, kuko turazi ingingo nyinshi zafashwe ku banyagihugu, ariko abanyagihugu bakaguma banumva. Byerekana gusa yuko bafite n'ubwoba bwo kuvuga.
Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye, yemeza ko Abarundi ubu bafite ubwoba bwo gushyikiriza ibyiyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'ijwi rya Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu.
Erega benshi nibyo bumviriza hahandi batumva, nibyo benshi bumviriza turabyumviriza.
Umukenyezi wo mu gisagara cya Bujumbura na wasanga amakuru yo ku iradiyo atakiyasubirira mu Burundi.
Burya ibintu byo kwandika biratandukanye n'ibintu byo mu maradiyo. Umunyagihugu yayashaka cyangwa yayareka arayumviriza yuguru iradiyo.
Uwo munywanyi w'ijwi rya Amerika mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero we yamenyesha ko mu Burundi bisa n'uko itangazamakuru ritakibaho, ahanura inzego kureka ibinyamakuru bikisanzura.
Itangazamakuru rihari n'uwoba yo yaronka cyangwa ayabona cyangwa yabona ibiriko birahakorerwa, nta mwidegambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange cyangwa ipfukute. Amaradiyo uratsa mwamwe ntakivuga nk'ijwi rya Amerika ntirikivuga. Mbo iradiyo yerepeya
afata ibihano byafatiwe ijwi rya Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi.
Yego cyane, akasho kari kahari ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi ikavuga inkuru iri ku kivi, na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi ikavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha makuru batafise umwanya cyane bategegambya, umva rero demokarasi yiseye dufize mu gihugu cyacu.
Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radiyo televiziyo Isanganiro abona urugero rwo gutanga amakuru no kuyashikiriza rushimishije, n'ubwo yemeza ko hakira gahaze arenze zirebuke neza ari Bujumbura mu Burundi.
Gushikiriza ibyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka, kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe byagiye bibonekeza. Ariko rero haracyariho n'akagoye, kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari basjeje gutanga amakuru batayatanga neza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushinganzi bwo kumenyesha amakuru wasigura ko mu Burundi itangazamakuru ryateye imbere, gusa yemeza ko hari ibikiri hanze harimo abayobozi bamwe bamwe banka gutanga amakuru. Kiyaka kitamo yaha yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera imwe itangazamakuru rikora mu mpera z'ukwa kane Bujumbura.
Urabye ibinyamakuru nyine byagiye biravuka n'umunsi ni byinshi cyane rwose, ariko ugasanga uburyo bwo gukora gushikira abenegihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma bize biyashikirize usanga harimo ingorane. Ingorane igira kabiri ni ingorane ijyanye n'ubumenyi budakwiye mu bamenyeshamakuru bamwe bamwe. Ingorane rero twabonye mu mwuga n'uko igisata gisa n'icyaratewe. Cyatewe na bande? Ni ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, aho umuntu wese ashobora kwita umunyamakuru, hariho kumure abandi bantu badatahura ibikorwa cy'abamenyeshamakuru ntibaheze ngo batange inkuru.
Mu kwa kane umwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 byose buva ku 160 buja ku 147 mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. RSF yasiguye ko ziri mu mpamvu ari ikigongwe cya Perezida Ndayishimiye cyahawe amenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu mu mpera z'ihumbi 2020, mu gihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe. Ibiganiro hagati y'ikigo SNS kijejwe gucungera itangazamakuru rikora na BBC n'ijwi rya Amerika, iyugururwa rya Radio Bonesha FM yari yafunzwe nyuma y'intureka z'ihumbi 2015 n'ibindi. Kuva mu 2015 hahunze amenyeshamakuru y'inyamakuru byigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kuwa 13 kwa gatanu wa mwaka. Hari ibinyamakuru byavukiye mu buhungiro. Ikibazo ijwi rya Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye. mucegeranyo cy'umwaka wa 2021 ubushikanganje bujejwe imigendere ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi kandamiza amenyesha makuru gutyo bigatuma amenyesha makuru muri ico gihugu bahitamo kutagira ibintu bimwe bimwe bakora ku inkuru ico cegeranyo cemeza ko ari amenyesha makuru baburabujwe abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bariko bakora inkuru zo hagati mu gihugu kinagiriza imwe mu migwi yagereye umugambo uri ku butegetsi n'urwaruka rwabo imbonera kure kuba baraburabuje barakubagura bongera batera ubwo bamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi n'abwizwa shingiro ry'ico gihugu ryemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushyigikira ibyumviro. Eroje uri kaneza Nairobi, Juju ya Amerika.